Ubu nawe tugeze ku gicapu cha 18. Uwundi munsi Yesu yiganiye abantu inkuru y'umuntu umwe yarafise umugenzi. Umunsi umwe hari mu gicugu uwo muntu yagiye kuraba mugenzi wiwe atangura gukomanga. Nuko aramubwira ati mugenzi wanje ndagusabye umpe imikate nk'itatu kugira ngo nzimane umushitsi wanje yanshikiye avuye kure kuko munzi wanje ntacyo mfise. Hanyuma uwo mushinga ntaramubwira ati mugenzi ndagusabye ntacyo wiri kurangora ahubwo genda mbe ntubona yuko twamaze kuryama n'abana banje bose sinshobora rero kubyuka ngo ndi nivyo ndinda kuguha. Ariko wa mugabo yakomeje gukomanga akomeza gukomanga hanyuma aramusaba kugeza aho umwe mugenzi we yemeye kubyuka kuko yamugobereye amuha ivyo yarakeneye byose. Nuko Yesu arababwira ati musabe muzohabwa murondere muzoronka muramutse muzokugururirwa kuko usaba wese ahabwa urondera ronka uramutse yugururirwa. Kandi ninde muri mwebwe w'umubyeyi umwana wiwe yomusaba umutsima akamuhibuye canke yomusaba ifi akamuha inzoka canke yomusaba irigi akamuha sikorupiyo? None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi mbega se wo mwijuru ntazorushiriza rwose guha mwe muyera abamumusabye? Mbega mwiyumvira ko Yesu yagomba kutwigisha iki muri iyi nkuru? Yagomba kutwereka yuko Imana ibabaye ibintu byose bigenga ubugingo bwacu, si ibyo kurya n'ibyambarwa n'ibyo kunywa gusa, ariko kandi nibifasha imitima yacu. Rimwe rimwe twibaza yuko iyo dusenga Imana ikiduha ibyo dusaba byose, ariko siko bigenda mugenzi. Imana ntishobora kuduha ikintu ibona yuko ari kibi. Kumbure wewe hari aho ubona yuko kitoba ari kibi, ariko wibuke ko Imana izi ibintu byose byaba ari byiza canke ibibi. Iduha ibyibona yuko bitubereye ikurikije kugomba kwayo. Igihe rero uri kurasenga Imana wibuke kuyisaba ibihwanye n'ibyigomba.